radio ijwi rya America i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mwabonye bucya ne Eugenia Mukankusi basuhuza mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi aya makuru turahera muri Afrika Algeria, Nigeria na Nigeri ejo byasinyanye amasezerano y'ubwumvikane mu kubaka umuyoboro wa gaze wambukiranye ubutayu bwa Sahara. N'umushinga ushobora kuzahuburayi amahirwe yo kubona gaze ituruka ahantu hatandukanye. Fidel Niyongabo akomeza inkuru.
Ibyo bihugu uko ari bitatu byumvikanye kuri uwo mugambi mu kwezi kwa gatandatu. Arkab yabwiye abamenyesha makuru inyuma y'ibirori byo gutera igikumukuru y'amasezerano ku ibyo bihugu bitatu bizobananya ibiganiro kugira bishike ku mugambi wavyo mu buryo bwihuta bushoboka. Mugambi werekeye uwo muringo utwara umwuka utanga ingufu ufise agaciro k'imiliyaridi 13 z'amadolari ushobora kuzorungikira karere k'Uburaya metero cube miliyaridi 30 ku mwaka. Nguko bitangazwa na televiziyo muri Algeria Ena TV bitegekanijwe ko umuringote uzawufise uburebure bw'ibirometero 4,418 bitegekanijwe kuzotangurira hitwa wari muri Nigeria urangirira hitwa hasi Ramelo muri Algeria aho uzohura n'indi miringote isanzwe ihari itwara umwuka mu karere k'Uburaya icyumviro cerekewe muri ingoti cashikirijwe haheze imyaka irenga 40 amari ntambwe zo kurushira mu bikorwa zikaba zarahagaze gusubira kunagura uwo mugambi bije mu gihe gihambaye amuryango w'umwe bw'Uburaya uri kurondera kugabanya urugero rw'umwuka utanga ingufu ugurira mu Burusiya inyuma y'uko ico gihugu giteye Ukraine ubumwe bw'Uburaya uri ko burondera handi bugurira umwuka utanga ingufu
dokomereza aya makuru muri Ethiopia aho Redwan Hussein umujyanama wa ministri w'intebe mu birebana n'umutekano w'igihugu yarayatangaje ko leta yiteguye ibiganiro igihe icyo ari cyo cyose ahariho hose nta n'ikibanje gusabwa n'ingabo z'ishyaka TPLF zirwanya ubutegetsi mu ntara ya Tigreya iherereye mu majyaruguru ya Ethiopia. Inkuru nayo mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Ibyatangajwe na Redwan Hussein bibaye mu gihe hari icyizere ku biganiro bigenewe gutorera inyishu ingwano yihaye inkumbi mu gihugu yadutse mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2020. Yabitangaje inyuma y'uko abonanye n'intumwa zidasanzwe zishyira hamwe ONU muryango umwe w'Uburaya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa gatandatu inyuma y'uko impande zitana mu mitwe zihagaritse ingwano ifashanya abanyagihugu bakeneye mu ntara ya Tigreya yari yazibiwe mu kiringo kirekire yahavuye yiyongera impande zose mu ntambara ziraheza zumvikana kwicarana mu biganiro. Leta ya Ethiopia yarashizeho umugwi w'abantu 9 bajejwe ibiganiro uyobowe n'umushikiranganzi ajejwe imigenderanire yamara abategetsi b'intara ya Tigreya batangaje ko hari bimwe mu bisabwa byo banza kubahirizwa. Ku munsi wa kabiri perezida wa leta yo mu ntara ya Tigreya Debretsion Gebremichael yatangaje ko iyaba leta ya Ethiopia yari yiteguriye mu by'ukuri ibiganiro by'amahoro yari kuba yasubiye kubandanya kurangura imigambi y'ingirakamaro ku banyagihugu mu ntara ya Tigreya. Amakungu yararemereye leta kugira iganire n'abayobozi b'intara ya Tigreya mu ntumbero y'ukuntu ingwano yahitanye abantu 2,000 muri Tigreya no mu ntara bihana imbibe za Amhara na Afar yorangira.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arakomeje. Abategetsi b'Uburusiya, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo kugenderera ibice bitandukanye by'umugabane wa Afurika aho bashakisha uburyo bashyigikirwa mu ruhande bahagazemo ku bibera muri Ukraine. Nanone Fidel Niyongabo.
Abitekereza ibintu bavuga ko abo bategetsi bariko bahiganira bikomeye igihagararo cyabo kuri uwo mugabane mu buryo bitabibonekeza kuva mu gihe cy'imishyamirano yari hagati cyahoze cyitwa ubumwe bw'abasoviyeti n'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron bariko bagendera ibihugu bitari bike byo muri Afrika muri iyi ndwi. Samantha Power ayoboye ikigo cya Amerika kijejwe iterambere mu makungu USAID yaragendeye Kenya na Somalia mu ndwi iheze. Ambasaderi wa Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Linda Thomas Greenfield azoja muri Ghana na Uganda mu ndwi iza. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov mu rugendo yagize muri Afurika mu Misiri, Congo Brazzaville, Uganda na Ethiopia yarondeye kwerekana ko ibihugu byo mu burengero bw'isi ari byo byagirizwa iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa ku isi mu gihe ibihugu byo mu burengero bw'isi byagirije Uburusiya ko buriko bukoresha ibifungurwa nk'ikigwanisho mu rugamba burimo navyo. Ku ntwaro ya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, Uburusiya bwararondeye gushigikirwa n'ibihugu byo muri Afurika mu kiringo cy'imyaka itari mike. Ivyo vyibutse igihe icyari ubumwe bw'abasoviyeti bwashigikiye imihari itari mike muri Afurika yagwanira kwikurako intwaro za gikoloni mu rugendo prezida w'u France Emmanuel Macron arimo muri Afrika yagirije Uburusiya ko gukoresha televiziyo zabwo nka RT mu ntumbero yo gukwiragiza propaganda yo gushigikira ingwano y'Uburusiya buriko buragira muri Ukraine yagirije Uburusiya ko buriko bugira imbohe amakungu mu kuzirira Ukraine kugira ntishobore gushorera hanze intete zayo yasabye ibihugu byo muri Afrika guha umugongo Uburusiya
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping ejo mu gitondo baganiriye kuri telefone ibibazo bitandukanye birimo ubukungu umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byabo kubirebana na Taiwan n'intambara y'Uburusiya muri Ukraine Fide Niyongabo
Ibiro vya President Biden vyatangaje ko abo bategetsi bombi bavuganye kuva igihe cy'isaha zibiri n'iminota 33 yo mu gitondo mu masaha yo mu buseruko bwa Amerika. Umuvugizi wa President Biden ku bibazo byerekeye umutekano w'igihugu John Kirby yabwiye abamenyeshamakuru ku munsi wa gatatu ko Biden ashaka kubona ku buryo bwo kubandanya kuvugana na President Xi buguma buhari kubera bikenewe. Yatangaje ko hari ibibazo bashobora gukorana ko n'Ubushinwa mu gihe hari ibindi ivyo bidashoboka. Uwo muvugizi John Kirby yavuze ko imishamirano kubijanye n'igice kibahari kiri mu manuko bw'Ubushinwa n'inyifato y'Ubushinwa muri ako karere zari mu byari bitegekanijwe kuganirwa ko ku munsi wa kane ibiganiro hagati ya President Biden na Xi bibaye mu gihe umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi ashobora kugendera Taiwan umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubushinwa Zhao Lijian yagabishije ku munsi wa gatatu ko bazokwishyura n'ingufu zikomeye cyane kuri urwo rugendo rwa Pelosi yamara Kirby avuga ko Amerika itahinduye imigambi yayo kubijanye n'ikibazo cya Taiwan kandi ko ivyo ari vyo Nancy Pelosi azogaragaza.
Ite Niyongabo harakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari ya Afurika. Mu Burundi abategarugori bo mu Rumonge batunzwe n'ubucuruzi bw'amafi yo mu kiyaga cya Tanganyika babayeho bate
mu gihe zabuze turahangayika gose twagoma muhira nyene nta kundi ntawe tuca ntawe kuko nta kandi kazi dufite dukora ntitubirika amajambo macu yaronka tuyajya
abo ni bamwe muri abo bategarugori bo mu Rumonge naho umunyamerika kazi ukomoka mu Rwanda Karine Kanimba yatanze ubuhamya kuri wa gatatu muri komisiyo ishinzwe iperereza y'inteko nshingamategeko ya Amerika Congress abwira iyo komisiyo uburyo leta y'u Rwanda yamwinjiriye muri telefone ikoresheje uburyo bwo gutakisha akamashu kitwa Pegasus izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye cyamugiye kure ya radio yanyu Radio ya Amerika ibiganiro byacu birakomeje umunyamerika kazi ukomoka mu Rwanda yatanze ubuhamya kwa gatatu muri komisiyo ishinzwe iperereza y'inteko nshingamategeko ya Amerika Congress Karine Kanimba yabwiye abagize iyo komisiyo uburyo leta y'u Rwanda yamwinjiriye muri telefone ikoresheje uburyo bwo gutatisha akamashu kitwa Pegasus igihe yabaga akorana amanama n'abategetsi batandukanye barimo abamerika abashishikariza gufunguza umubyeyi we Paul Rusesabagina ufungiye mu Rwanda mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye na Karine Kanimba atangira amubaza igihe yamenyeye ko telefoni ye kimwe n'iyamubyara we zashyizwemo akamashu
Nabimenye umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri Amnesty International yaje kundeba bamaze gukora ama recherche ku Rwanda niyo logiciel ya Pegasus ya Kamashu bavuga yuko bakeka yuko bashobora kuba banyumviriza bansaba gufata GSM yanjye ngo bakore analyse narabemereye bahita basanga barabikora basanga yuko Pegasus yariri kuri telefoni yanjye noneho hashize amezi abiri tumenya yuko na mu cousin Jean Paul nawe bamubirije nawe bamushiriyemo Pegasus kandi ibyo byose byatangiye nyuma yuko bashiko u Rwanda rwashimuse papa wanjye rero nicyo gihe twarabimenye ariko twakomeje kuvugira papa no kuvugana n'abantu ku isi yose tubasaba ngo badufashe kumutabara noneho twaje kumenya yuko ibyo byose bakoraga byo kutwumviriza binyurana n'amategeko kandi ari ibintu bishobora kuzana consequences
none niba ibiro bya leta zunze ubumwe za Amerika bishinzwe iperereza bifite ako kamashu ndetse hari nibindi bigo byakaguze abakubwiye ko kashyizwe muri telefone yawe babwiwe niki ijana ku ijana uko kavuye mu Rwanda
leta y'u Rwanda niyo yashimishe papa wanjye niyo yamukoriye yicarubozo inayo imufunze binyuranye n'amategeko kandi ni nayo isi yose irimo irasaba ngo bamufungure leta y'u Rwanda ni nayo twabonye analyse y'abantu bakoze recherche muri telefone yanjye basanze yuko adresse email bakoresheje kugira ngo bamfekte telefone yanjye niyo nako kamasho ni adresse email imwe yakoreshejwe kwa takabandi bantu baba journaliste aba politicien aba activiste bose bari relié ku Rwanda rero bashoboye gukora vuga yuko ari Rwanda leta y'u Rwanda bashyizeho iyo logiciel muri telefone yanjye
wabwiye abagize iyo komisiyo yishinzwe iperereza ko nta munyamerika wavuga ko atekanye niba ako kamashu gakomeje gukoreshwa kandi nk'uko bivuga hakoreshwa amafaranga yavuye mu misoro y'abanyagihugu abo badepute bakiriye bate ukubona ibintu
abo badepute batangaye yukumva ko amafaranga y'imfashanyo bohereza mu Rwanda Urwanda leta y'u Rwanda yakoresha kugira ngo bashimute abantu babavanye muri Amerika bakanayakoresha kugira ngo bumvirize abanyamerika kandi byo binyuranye n'amategeko ya Amerika. Amerika yatanze imfashanyo zirenga miliyoni ijana na mirongo itandatu umwaka ushize. Kandi rero abadepute twavuganye uyu munsi babaye byabatangaje kumenya yuko ayo mafaranga bayakoresha mu kugirira nabi abanyamerika eko kandi bavuze yuko bashaka kongera gutekereza ayo mafaranga kandi bamwe bavuga ko byagombye guhagarara burundu
mbese magingwa ya waba wizera ko abategetsi ba Amerika bakumvise bakaba bagiye guharanira ko yagarurwa mu muryango we
yego cyane nuko mubizi muri genocide papa yarokoye abantu barenga igihumbi na magana abiri kandi muri icyo gihe nago yigeze ata espoir yakomeje kugira kumenya yuko buri munsi agomba gukora ibintu byose bishobotse kugira ngo ashobore abo bantu sibabice bakazava muri hotel bameze neza nta muntu batwaye ubuzima yakomeje kurisika ubuzima bwe buri munsi kugeza yuko genocide irangira natwe rero ntago tuza perdre l'espoir tuzakomeza tumukorere kandi tuzi neza yuko leta ya Amerika yavuze yuko papa bamufunze mu buryo butemewe yuko agomba kurekurwa kandi nabo bazakomeza gushyira pression ku Rwanda kugeza yuko barekura papa ubungubu tuzi neza ko papa azataha kandi tuzakomeza gutukore kandi papa azataha
Karine Kanimba ndagushimye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika
murakoze cyane Venuste
kubirebana n'iyi nkuru leta y'u Rwanda ntacyo yari yavuga ku byatangajwe na Karine Kanimba ijwi ry'Amerika yasabye abavugizi ba leta y'u Rwanda kugira icyo babivugaho kugeza ubu ntacyo bari badusubiza turategereje icyo bazatubwira tuzakibagezaho bikiri mu Rwanda ikigo cyo mu Bwongereza AstraZeneca gisanzwe gikora imiti n'inkingo cyatangije ubufatanye n'u Rwanda bugamije guteza imbere ubuvuzi bw'indwara y'umuvuduko w'amaraso u Rwanda ruvuga ko nibura 15.9% by'abaturage bafite ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso ni inkuru ya mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda asimutakaboye.
Uyu muhango wabaye kuri wa kabiri wabereye mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge wahujwe n'igikorwa cyo gupima abaturage indwara ya diabete n'umuvuduko w'amaraso. Madamu Ashling Marvan, umuyobozi wungirije wa AstraZeneca, yavuze ko iyi gahunda izamara imyaka ibiri. AstraZeneca iri muri bimwe mu bigo byakoze urukingo rwa virusi ya corona rubikwiza hirya no hino ku isi ndetse n'u Rwanda rwakiriye izi nkingo. Marvani avuga ko iyi gahunda izafasha Leta y'u Rwanda gukora ubukangurambaga igira ku baturage bo hasi bagasobanurirwa ububi bw'iyi ndwara. Ubufatanye bwa AstraZeneca na Leta y'u Rwanda buzanagendana no guhugura abaganga ndetse n'abajyanama b'ubuzima. Uyu muyobozi wungirije wa AstraZeneca yumvikanishije ko iyi gahunda izafasha abajyanama b'ubuzima kwegera abaturage babafasha kumenya iby'iyi ndwara ndetse no kubapima. Ikigo AstraZeneca gitangaza ko kizatanga imiti ku giciro gito cyakorohera umuturage. Nta mubare w'amafaranga azagenda muri iki gikorwa watangajwe. Muganga Ruberi Tuyishime, umuyobozi ushinzwe ishami rishinzwe gukumira no kurwanya indwara mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, yasobanuye umwihariko w'ubu bufatanye.
Iyi gahunda rero cyangwa si program AstraZeneca igiye gushyigikira harimo ibintu bigera kuri bitatu by'ingenzi. Cya mbere ni ugukora ku bukangurambaga, nk'uko mubizi izi ndwara hari igihe umuntu ashobora kuyigira tarabizi. Icya kabiri hari ukwegereza serivisi Abanyarwanda, aho iyi gahunda yagiye ishyirwa mu bigo nderabuzima, aho abarwayi bafite indwara zitandura bashobora gusanga izo serivisi, ndetse ubu tukaba turimo turagera no ku rwego rw'abajyanama b'ubuzima.
Muganga Ruben Tuyishime yagaragaje ko iyi gahunda izagera ku bajyanama b'ubuzima begereye abaturage bo mu turere dutatu tuzatangirirwaho, aritwo twa Gakenke, Nyarugenge na Gatsibo, bakazajya basobanurira abaturage iby'iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso ndetse bagahabwa n'ibikoresho by'ibanze bizajya bibafasha mu gupima abaturage. Bamwe mu bapimwe bagaragaje ko iby'iyi ndwara batari babizi.
Kino gikorwa ubu kigiye gutangira ubu ngubu twe muri kano karere ka Nyarugenge hano, nkuko tugiye kwigishwa abatwereka ibipimo, abatwereka ibyo ibikoresho byose babiduhe banaduhugure. Iyi ntabwo twari tubizi, natwe rero baduhereyeho badupima, nanjye nihereyeho bambwiye bati umuvuduko w'amaraso nawo ariko diabete irenda kuza, ugomba kureka inzoga ukanywa amazi menshi ugakora na siporo.
Ntabwo twebwe twabikoraga ngo tujye kuba twabapima.
Iyo wagupinye ukamenya aho uherereye biba ari byiza, urikurikirana byadufasha natwe kuko baba batwegereye.
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko nibura 16% by'abaturage b'u Rwanda aribo bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, mu gihe abasaga 46% muri bo babana nayo batazi iby'iyi ndwara. Abashinzwe ubuzima mu Rwanda bagaragaza ko gutangirira mu midugudu bizagabanya bajyaga bicwa n'iyi ndwara batarayimenya. Imibare itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS igaragaza ko 33% by'abatuye isi yose aribo bafite ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso. OMS ikavuga ko icyo kibazo gikomeje kwiyongera mu bihugu bifite ubukungu buri hasi n'ubuciriritse, aho usanga hejuru ya 65% by'abakuze bari hagati y'imyaka 60 na 69 aribo bibasiwe kurusha abandi ku isi. Kugeza ubu uyu mushinga uzatangira mu turere dutatu, Nyarugenge, Gakenke na Gatsibo, ukazagera ku mavuriro 60. U Rwanda rubaye igihugu cya 8 gitangirizwemo iyi gahunda nyuma y'igihugu cya Kenya, Ethiopia, Uganda, Tanzania, Ghana, Cote d'Ivoire na Senegal. Asumutakaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri 25.5, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri 25.5 kilohertz 11,835.
Tuva mu Rwanda tujya mu Burundi. Abategarugori bo mu Rumonge batunzwe n'ubucuruzi bw'amafi yo mu kiyaga cya Tanganyika babayeho bate? Murabyumva muri iyi nkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Thierry Vandayishimiye arayitugezaho.
Iyo nje ngahakuruza ndarangura niza ndagarambisa mugihe ndandaza nyende zigahera
abo ni bamwe mu bakenyezi bo mu gisagara ca Rumonge bakora urudandaza rw'amafi kumwe hawe ikiyaga ca Tanganyika mu Rumonge ako kazi bakora akaba ariko kabatungiye imijyango
twebwe ariko bararo baturiyungunganya twarondera kunyene ubwango taroko turonka ibyo dufungurira abantu
twebwe imboga twabonetse turonka amafaranga tukiyungunganya tukabonye ico tugaburira abantu zitabonetse naho usanga abana badupfira ko inza
Abo bakenyezi bakora urugo rudandaza bavuga ko mu kudandaza bagerageza gukura kwa amafaranga bafungura bakongera abakaronka n'inyungu igereranye
ku muzi turashobora kuronka amahera dushobora gutumisha imiryango yacu tukaronka amahera dusumishiriza abana bacu bakaba tugakomora imboga tukaronka natugura ubu turashobora kuronka 500 dushobora gufungura
ariko rero barafite ingorane muri urugo rudandaza bakora ingorane nyamukuru bagira nuko iyo babuze imboga canke mu karuhuko kabarobyi atamitahe baronka kugira bakore urundi rudandaza
mugihe bafunze turahangayika gose turaceseka n'abana bakagwa udupfira ko ninza mugihe zabuze turahangayika gose twaguma muhira nyene nta kundi nta utuja nta kuko nta kandi kazi dufite dukora
ntitubika majambo macu yaronka tuyajya
abo bakenyezi bagasaba amashirahamwe yitaye neza y'abakenyezi kubafata mu mugongo kugira baduze umutahe bashobore gutunga imiryango yabo ateco binona kuri ibyo bisabo icegera cy'urongoye ishirahamwe ry'abakenyezi mu ntara ya Rumonge Afrab Ruwize Nizigiyimana amenyesha kwico kibazo muri Afrabu bakizi mwishira hamwe bariko baregera abagira neza kugira abagira ico babafashije ariko abo bakenyezi bagasabwa gukorera mu makoperative kugira ngo ifashanyo ibonetse bayironswe bari hamwe
ibyo byabo turabyakira nase tukabitanga kubafasha amashira hamwe mbere nka Afrabu ibibazo nk'ibyo irakunda kubita mu site ya Afrabu niyicaye turiko turasaba nabo baje mu
Ugo rudandaza rero rukaba arigo rutunza abo bakenyezi nkuko bagenzi bacu babyiboneye kuri uwo mweha wo ku kiyaga Tanganyika ku gice cyo mu Rumonge abo bakenyezi baba bariko badandaza amafi akiva mu mazi mu gihe naho bataronse abayagura uwo mwanya baca bayanikira bakazoyadandaza yumye
arakoze Thierry Ndayishimiye kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi
Taxi ikorera hafi mupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye
Combo Taxi muyitegurirwa kandi mukayungaho na
La Benevolence Angola
turacyari mu Burundi muri iki cyumweru leta y'u Burundi yahakanye amakuru avuga ko abasirikare b'igihugu bari mu burasirazuba bwa Congo kurwanya imitwe y'inyeshyamba z'abarundi zihafite ibirindiro eroje irikaneza mu nkuru irambuye
kuri wa kabiri umushikiranganje wo kwibona abansi no kwita habahoze ku rugamba mu Burundi yashikirije z'ubushikiranganje arongoye bwaranguye hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu uyu mwaka Alain Trebert Mutabazi yishimiye kubona igisirikare cy'u Burundi cyaterere mu bikorwa byo kubungabunga ibidukikije uko bikingira gukomeza umubano mwiza n'abanyagihugu bukigeje bwo gukingira ku butaka bw'u Burundi no gukingira imbibe z'igihugu hatibagiwe ibikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bya Somalia na Centrafrica iruhande yo guha imfashanyo z'imiti n'ibifungurwa abanyagihugu bakenye kurusha abandi muri ibyo bihugu Aje kwerekana ibyushanganje bwiba bwaranguye mu meza tataheze mutabazi atwara ubushanganje bwo kwivuna abansi yishuye ku bibazo byamenyesha makuru icyaje bwa mbere n'icyerekeye abasirikare b'Abarundi bavugwa ko bari ku butaka bwa Kongo kuva mu mpera z'umwaka uheze baroye kugwanya imirwi y'inyeshamba y'Abarundi mu ntara ya Kivu y'umanuko mu butaka bwa Kongo iyo mirwi yayibuze mugabo yemeza ko atangabuze igihugu buzarungitswe kuyirwanya
nuko atabasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari mu gihugu cya Congo kuko abasirikare b'u Burundi mu kuja mu bindi bihugu bagenda hisunzwe amasezerano abashobora kubabitiranya ibi na biriya bafite impamvu yabo icyo tuzi gusa nuko muri kariya karere hasanzwe hariyo imigwi iterabwoba ya Rede Tabara na FNL yazabavemo
ariko bamwe mu babyeyi babuze abana nk'uyu yaganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ababo baguye muri Congo bari mu bikorwa byo gukurikirana abarwanyi ba Rede Tabara muhari w'abarwanyi ufatwa na Leta y'u Burundi nk'uko iterabwoba uwo mutama twashimye guhindura amajwi yiwe kubera umutekano wiwe
na kamara marahuka abantu bamwe uwo muntu wawe aracyakira n'abandi ari kumvise ngo amutwara ngo bagiye mu nama imbere yabo hahita iminsi ibiri itatu nyine numva agakuru ati ngo barabaraca no kurongo hari abantu ariko arajya gukana muri Congo aza kurwana ngo aze kuhiga ngo abe umuyobozi w'itabara rero hageze ko cyageze iminsi itatu umwana wanjye yaje ahindiyende agikomera ashobora amurashe mu nyuma y'iminsi ibiri yarapfuye namwihangishije jenye cyampabwa n'agasura ko kigiye kigatekereza ko sinasiganda urumva na kamara amata kabisa
reka n'uyu musirikare yatashimye ko umwidondoro w'umenyekana yavuganye n'ijwi rya Amerika ari mu karuhuko yemeje ko yahora mu misozi miremire ihanamiye Uvira muri Kivu y'amajepfo kurwanya Rwe Tabara
basanze bazanye n'amashitingi ahubwo batujyabukanamo abaje koga baruga batazi koga nabo bakabajyabura n'amashitingi cyane n'abamarimari nyine baratudugana babaye ubwa mbere nanjye buti mu gihugu cya Congo hano nakunda gukorera gusa ni mu kibira no mu micungararo ya Rukuko ngo oye narakoreye cyane ntabwo je nari bwigere abukuruza ngende muri Congo ni misozi gusa imisozi ni myinshi bakongomani bamwe bamwe barahabutse baragira ubwoba bariruka bamaze gutobana n'amashagoshi baragize ubwoba bari bare umuka bamwe bamwe bajya gusega indaro
ibishinzwano uyu mugabo yemeza ko yabuze umwana hamwe n'uyu musirikare bishimangirwa na Bernard Kadogotondo umukuru w'amashyirahamwe yigenga mu kiyaga cya Rusizi anuganuga ko hoba harakozwe amasezerano rwihishwa hagati y'isirikare za Republika ya Demokarasi ya Congo FRDC na FDNB y'u Burundi uko niko yabyiganije ruja Amerika mu biganiro cihari
Congo sisi navyowaza kuna kuwa mkataba kati ya majeshi ya
Burundi tugatumvira ko ari amasezerano hagati y'isirikare cy'u Burundi n'icya Congo kuko iyo binyiriye ntibashaka ko aya matura ashirwa habona nico gituma iyo bavuga bahakana ko atagisoda cy'u Burundi kiri muri Congo ariko uvuye kwibara abantu imbere ya 5 ya Congo riva bukavu kugira ubira ujanye ino barabara aho ica hose ukerekeza mu mitozi usanga hari urugamba rw'abarundi n'abanyarwanda imirwi itandukanye zama imaji nibo bica bagakiza muri ako gace ibitsikare cy'igihugu kigabi barabara gusa ariko inaongoza tuko ibara y'amagrupe ya kigoma na bijombo n'ahandi hose hiyo mu mitumba mu duce twizizwe n'abagizi ba nabi zama imaji na FNL kamwe rero n'abasirikare b'abarundi kuko nabo barahuje ibiro byabo no kuri ubundi ntibohakana kuko abantu babonetse ku murango riva rinjira byaramatangaje abanyagihugu cyane ariko abantu bamaze gutuka umunwa ni ukuri nta kinyoma kirimo na gato
naho Burundi buhakana ko atangabo zabwo ziri ku butaka bw'umubanyi wabwo wo mu burengero bwemeza ko imyiteguro igeze kure kugira zoje mu nteko za EAC ziherutse kwemezwa n'ako bihugu by'akarere inteko bi muri Kenya
imyiteguro y'abasirikare bazoja gufasha mu gihugu cya Congo mu rwego rw'akarere ibice bishika 90% baramaze kwitegura
atarinze kugaruka ku biharo by'abasirikare b'abarundi bishwe hamwe n'abakomeretse cyangwa abagize unyagano mu gitero cy'intagondwa za Al-Shabab mu kwezi kwa gatanu guheze cyakozwe kuri kimwe mu birindiro by'abarundi bikomeye muri Somalia umushikiranganji mutabazi aje no kwivuna abansi yavuze ko ibintu byasubiye mu buryo ero njaburika neza ijwi rya Amerika
murumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio Yacu VOA turabaragiye Nuko mwarimo duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri isaha birahumuje. Yamuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimire rero ko mwahisemo kuri cya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibiganiro. Byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, Dieudonné Cyubahiro ni washyize hamwe amajwi. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese kugubwa neza, turabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
Tawara, bantu bawe tawara. Rengera, 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 bantu bawe rengera.